Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije. Abanyapolitiki barabandanya gushikiriza aho bahagaze ku makuru yatangajwe n'abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga, avuga ko bashobora gutahuka mu gihugu cyabo.
Ndakuwa tagize barahamagaye makungu kugira ngo kubirekeje by'ibihano byo byarabaye, harabaye ibintu byo kuremera makungu kugira ngo baronyice ingeko zaba izipolisi zaba za gisirikare, ibyo bikaba bitakunze.
Uyo ni Professeur Paul Nkunzimana, umukuru w'icubahiro umugambwe PTD, Parti des Travailleurs et de la Démocratie, umugambwe abakozi na demokrasi, avuga ko cyo yumvira ko cyo bacaratumye abahurikiye mu runani senareda bavuga ko bashobora gutahuka. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi ya Leta y'u Burundi yo kwamirira kure kizacayibura, hamwe n'inkuru y'impunzi z'abarundi bari ihuye mu Rwanda. Bashima uruhara Radio Ijwi rya Amerika yagize rwatumye baronka uburyo bwo kurihira amashuri abana. Turazigaruka ku bukanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abaganga batatu b'abakongomani bagirizwa iyicwa ry'umuganga mugenzi wabo yakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, yari mu bikorwa byo kurwanya ikiza cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, barafashwe n'ubutegetsi nk'uko byashikirijwe n'umucamanza wa sentare ya gisirikare ejo ku munsi wa gatatu. Dokteri yamuka muri Kamerune Richard Valeri Muzuko Kibunge yishwe arashwe itariki 19 z'ukwezi kwa kane mu gitero ku bitaro byo mu gisagara cha Butembo mu buseruko bwa Congo. Abo baganga bose kwari batatu bagizwa kuba baratunganije inama kugira babone akaryo ko kwica Dokteri Muzoko. OMS ivuga ko Muzoko yari yarungitswe mu murwi w'abaganga bari bagiye gufasha kurwanya Ebola yateye mu kwezi k'umunani umwaka uheze muri ako karere ka Kivu y'uburaruko. Inyuma yicwa rya Muzoko mu kwezi kwa kane, umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom yavuze ko batazotekerwa n'ubwoba ariko bazobandanya igikorwa cyabo gushika baranduranye n'imizi Ebola muri ako karere. Igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi HCR gishikiriza ko kibabajwe n'ingingo yafashwe n'inama nshingamateka y'igihugu cyo Butaliyano yo guhana bikomeye ubwato hamwe n'abantu bakora ibikorwa byo gutabara bimukira mu ibahari Mediterane. Iryo tegeko rishasha rishobora gucira amande angana n'umuriyoni urenga w'amadolari y'Abanyamerika ubwato bwose butabara bimukira bwinjira mu mazi y'Ubutaliyano. Kukirenzaho ubwo bwato bukazoca bunafungwa. Umuvugizi wa HCR Charlie Yaxley avuga ko iryo tegeko rishasha ry'Ubutaliyano riteye amakenga akomeye mu gihe ibihugu bya Buraya byahagaritse ibikorwa byo gutabara. HCR ivuga ko atamutekano w'impunzi zisubizwa mu gihugu cya Libya. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bashikiriza ko bafashe abimukira tagira ibyangombwa mu mukwabu wakozwe ku munsi wa gatatu ejo muri Leta ya Mississippi mu bumanuka bushira ubuseruko bwa Amerika. Ni ishyirwa mu ngiro ry'ingingo Perezida Donald Trump yatangaje mu gukurikirana ababa muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Benshi mu bafashwe n'igipolisi kijeje gukurikirana uruja n'uruza no gucungera imipaka nabamuka muri Amerika y'ubumanuko bavuga ikiyesipanyoli nk'uko abategetsi babishikiriza. Mu kwezi kwa gatandatu, Perezida Trump yanditse ku rubuga Twitter ko abo bapolisi bagiye gutangura gutahukana abimukira binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Muri Amerika kandi, Perezida Donald Trump aherekejwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump baragendeye ibitaro birimwo abacitse ku icumu mu bwicanyi buhitiye mu mareta ya Ohio na Texas. Perezida yaririnze kujya mu bibanza aho iryo bara ry'ubwicanyi kivunga ryabereye hafi y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton, hamwe no ku isoko rya Walmart muri El Paso. Hose hakaba hiciwe abantu 31. Ijo vibanzu kwa li bibiri, ejo kwa gata tuvyari mgo, imiere kano ya batari ibande yezelejwe nurugendo kwa President Trump, basa wako hoba kugenzula nukusubira mgo amategeko ahubule nganzila wanya Amerika gutunga inhoho. President Trump mbere yo gufata ugo rugendo yabwiye amenyeshamakuru ko amajambo yiwe atariyo atuma haba urwanko ruhamagarira abitwaje inkoho gusasika inganda mu bibanza byo gusumiramwo ibyo kwinezerezamwo mu masengero hamwe n'amashure. Ibihumbi by'abanyagihugu barakoze imyerekano ku murwa mukuru Caracas ejo kuwa gatatu bashyigikira Perezida Nicolas Maduro inyuma y'iminsi ibiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bikomeye igihugu cya Venezuela. Abanyamakuru i Caracas bavuga ko benshi mu bagize iyo myerekano bari abakozi ba leta hamwe n'imihari y'ugwaruka rwegamiye ubutegetsi. Leta ya Trump yarabugije amashyirahamwe yose yo muri Amerika hamwe n'abantu ku gatwe kabo gukorana business na leta ya Maduro mu kugondoza ngo ave ku butegetsi.
Urakoze Aloyiza ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanzwe yanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushaka kandi no kudukurikirana ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu muntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu muntara ni cyanyu.
Muri iki gihe mu Burundi havugwa amakuru y'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bashobora gutahuka mu Burundi hamwe n'amakuru y'umuhari usaba kwinama mpuzamakungu ijeje umutekano ku isi iremera leta y'u Burundi kugira ngo isibishe amatora ategekanijwe mu mwaka w'2022. Hari n'abarundi b'abanyapolitiki bavuga ku bibazo bya politiki biri hagati y'abarundi bizotorerwa umuti n'abarundi ubwabo kwa mashirahamwe hamwe n'inteko mpuzamakungu atamahoro izozana mu Burundi. Professor Paul Nkunzimana umukuru w'icyubahiro mugambwe PTD twunge urunani atangura avuga icyo yumvira cyatumye bamwe muri abo banyapolitiki batangaza ko bazotahuka mu Burundi.
Bashinarede babashaka gutaha mu Burundi kugira ngo baze mu matora y'2022 kandi hariho no kuri bamwe bamwe ivuga yuko hariho imitahe iberekeye. Nibaza yuko ibyo biva yuko iyo myaka yose yaciye irengine yuko babonye yuko ahantu bageze ariho basise ku nzira idahita. Nibaza yuko bari kubarondera ukuntu boshobora kugondoza akarere kugira ngo baremere ubutegetsi bwo muri iki gihugu kugira ngo barabe ukuntu bokwemera kugira ngo bashobore tuvuge ku kurekura gatoyi kugira ngo bashobore kwemera yuko baje amatora. Nibaza kandi yuko n'ivyo biba bijanye no kuzekeye ntwaro yo mu Burundi. Nabona yuko mu iminsi iheze Faransa bafashe ingingo yuko batwegura kuzekeye ibihano byafatiwe Abarundi. Nibaza yuko nabo nyine boshobora kubatorera kuko ibintu za politiki si ibintu bya mabi biboshe. Nabo nyine baza ko bashobora kurekura kugira ngo barabe yuko ibihano Union Européenne bafatiye yuko bashobora kurekura.
Murashobora kudusigurira ibyo muvuze ko abo banyapolitiki bashobora kuba basanze bashitse mu bihe bidahita ni ukuvuga iki?
Ni ukuvuga yuko ibihe bidahita ubundi bidahita nibaza yuko ari kuko uko ibintu byagiye biragenda kuri byagumye bihagaze ahandi. Urabona ndako batagize barahamagaye amakungu kugira ngo kubyakira by'ibihano byo byarabaye. Harabaye ibintu byo kuremera amakungu kugira ngo barungike inteko zaba ez'ipolisi z'abagisirikare John bikaza itakunze niyaza yo yuko inzira zose bo baragerageje yuko tashobotse
yo hadro muri cyo gihe muvuga ko hari inzira zitashobotse hariho umuhari mushasha map Burundi buhire wowo ufashe eka ingingo zari zafashwe niyo mihari yindi eka nizo na nizindi ingingo isaba inamakuza makungu je umutekano amahoro n'umutekano ku isi gukoremera Burundi kugira ngo Burundi bwigize kure amatora eka busirisha amatora eka uyo muhari uravuga kandi ko n'inteko zikwiye kurungikwa mu Burundi ako kamukatewe n'uwo muhari koko mu kavuga muri iki gihe
ego murakoze je nibaza yuko uwo muhari map Burundi buhire nibaza ko ata kintu gishasha wuzanye kuza abandi bose bari bagize kuko na cyane cyane ngo kuvyekeye ibihano wenda abona yuko ibihano cy'ukuri na ntishobora kwemera abategetsi ahubwo ibihano byononera abanyagihugu ahantu hose habaye ibihano nk'uko murabona ko vyeze ibihano bifatwa ni igihugu cya Amerika ku isi yose ibyo bihano ni ukuvuga abantu bari hejuru kuvuga abategetsi ibyo ntibakora ko na gatoyi naho rimwe na rimwe usanga bavuga ati ngo amatungo yabo ngo turayafashe n'ibindi ariko icyo ibyo nta na kimwe biragira ibyo bakenera bazokoma babironka ibihano iminsi yose bifata rero abanyagihugu hanyuma nizerekera zo inteko nazo inteko kuzukuri nk'uko mbeje kuvuga ku byerekeye ibihano no ku nteko nayo nicyo kimwe inteko mpuzamakungu nta na rimwe zigeze zizanira inyishu ku ngorane abanyagihugu barimo cyane na leta yonyine urareba nabava muri Somalia naho bavuga yuko bari kuja kuzana ngo amahoro n'umutekano nta mahoro byiza aboneka gushika n'uno munsi ahubwo na leta nayo nyine ntayikihari murabe nko muri za South Africa n'uko muri Mali n'uko nta amahoro byiza aboneka muri Libya nta mahoro byiza aboneka kandi muri Zaire ni ukuvuga yuko ibyo byose usanga by'ukuri icyo bigamije kwa ruku dendura na karuku waka jisigaye.
Tu kivuga kandi kuitahuka ryaba nya politika wa Rundi, telikumwe na kumurongo wa telefone na Dr. Jean Minani, rongo yi urunani senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, mwiriwe neza Dr. Minani. Mwiriwe neza, murashaka kutubwira akanya ni gatoye cyane gose muduhe inshu ngufi ngufi. Murashaka kutubwira mu kanya gatoye niba mugifise umugambi wo gutahuka mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi yobaha ibiganiro nk'uko mwavuze.
Nk'uko twabitangaje twebwe muri Senared turifuza gutaha. Turifuza no kuja mu matora ariko nk'uko twabivuze ndushaka kuruhinda. Dushaka ko kugira ngo dushobore gutaha cyangwa tujye mu matora twabanza tukaganira na leta y'Ubujumbura ari ku butegetsi Bujumbura tukavugana neza kuryo twotaha n'uburyo twoja mu matora
ibintu bitashobotse Dr. Binani mu myaka nkine iheze bizoshoboka muri iki gihe
nibitashoboka naho birwa aravuga ku radio ngo barashaka ko dutaha kuzo babizoboneka neza ko kwari kubesha ku radio n'abahura bose babwira ko bifuza ko aho batavuga rumwe b'abanyepolitike bahunze bashobora gutaha rero ntibahabyanka ko tuganira kuko nta wutaha umuntu yo mwavanye ntimushobora gusubira na mutaganiriye
ego reka ndakumvishe bimwe mu by'umunyapolitike umwe atavuga rumwe na leta yashikirije ku mvo yibaza ko zoba zatumye urunani Senared rushaka gutahuka
mu masinarede babarungu ya sinarede babashaka gutaha mu Burundi kugira ngo baze mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi hariho no kuri bamwe bamwe bivuga yuko hariho imitahe iberekeye nibaza yuko ibyo baba biva yuko iyo myaka yose yaciye yengine yuko babonye yuko ahantu bageze ariho babashe ku nzira idahita bo ni ukuvuga yuko ibihe bidahita inzira idahita nibaza yuko ari kuko uko ibintu byagiye byagenda kuzagumye bihagaze ahandi urabona ndako batagize barahamagaye amakungu kugira ngo kubikurikiza by'ibihano byo byarabaye harabaye ibintu byo kuremera amakungu kugira ngo barunyice indeko zaba izipolisi zaba za gisirikare ibyo bikaba bitakunze nibaza rero yuko inzira zose bo baragerageje yuko tashobotse
Dr. Minani mugica mu mwishura Professor Paul Nkunzimana
sinzi yuko ari umuntu ya politiki atavuga kimwe na leta ariko nashaka kumwishura ko umunyapolitiki aho ari hose arabanza akaraba ahashitse n'icyo ashaka twabeba ntitwarushe kubera ubuhungiro n'iby'ubuhungiro buraruhisha ni uko tubona ko kuko twebwe mu cyo twamye tuvuga cyose ko twamye dushaka gutaha igihe cyose kandi nta muntu w'impunzi adashaka gutaha nta muntu w'umunyapolitiki adashaka kujya mu matora
akamumotera
nicyo gituma tuvuga tuti turashaka gutaha ariko tubanza kuganira nta mwaka n'umwe tutigeze dusaba ibiganiro nta gihe na kimwe tugeze dusaba ibiganiro kandi naho bukwanka tuzokwama tubisaba kuko nta yindi nzira ihari atari uko twicara hamwe baganira
Dr. Jean Minani ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi kandi mu gihe ingwara ya Ebola igeze ku marembo ya Goma mu buseruko bwa Kongo, leta y'u Burundi yemeza ko iteguriye kurwanya icyo kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana avuga ko hamaze kubakwa ikigo ahitwa ku mudugudu mu ntara bubanza mu burengero bw'igihugu kandi ko n'icanjo z'abakorera ku mipaka u Burundi buhana na Kongo n'u Rwanda cyo kimwe n'abakora mu bitaro n'amavuriro biri mu turere twegereye ibyo bihugu ziri mu nzira. Ni inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Mu Burundi turiteguye kandi twama tugira amanama. Icya mbere ni uko amavuriro ari mu burere 22 bw'ubuvuzi, ni ukuvuga ahegere igihugu cya Congo ku mafrontiere y'u Burundi n'u Rwanda, harigishijwe abaganga ingene bategerezwa kwitaho indwara zandukira muri rusange. Kandi twarashizeho imigwi igizwe n'umuganga yabinonosoye, umuinfirimye wize laboratoire n'umujejwe isuku mu bitaro byose. Abo twarabigishije ingene bateza kumenya ibimenyetso by'indwara ya Ebola, ikamere y'ibindi bimenyetso by'indi ndwara, kugira ngo naho atoba hariya kuri frontiere babonye umuntu mu bitaro afite ibyo bimenyetso bashobore kumubona kandi bamutunganiriza atandukije abandi. Hanyuma ba frontiere naho nyene abaganga bari ku kivi, abene gihugu binjira bava muri Congo bose turashobora kubapima tukabona yuko atangorane. Hagize uwo abona ko ubushuhe naho byavuye ku yindi ndwara naho bari malaria, ngo tumufata nk'umuntu twiketse ku iyo ndwara. Cyo gituma mu minsi yahera hari abantu bacye bagira ubwoba bumvise ati hari umuntu ubiketse ko Ebola ntibariyo. Ikiza nuko dufise ubuhinga bwo shobora gupima neza tukamenya tuti iyi ni ndwara ya Ebola cyangwa si ndwara ya Ebola. Ikindi nuko twese twabwiye yuko turiko turategura ikigo tuzoshoboramwo kuvuriramwo umuntu twiketse ko indwara ya Ebola cyangwa n'izindi ndwara zandukira zivyaduka. Cyo kigo rero turamaze gushyira ikigo novuga kifata kibanza hariya ku mudugudu. Turemeza neza yuko mu minsi 10 kizoba gishobora kwakira neza uwo twatwiketse kuri iyo ndwara. Reka n'ibindi twarabikoze hanagire ngaruke ku ncancu zigenewe bajya abaganga na bajya abantu dukorana bajya abapolisi bo ku mbibe. Ivyo navyo nyene twamaze gushiraho ibisabwa na cyane cyane yuko abazotanga izo ncancu bamaze kwigishwa barazwi, abo tuzoha izo ncancu kurugezo rwa mbere barazwi. Ubure turindiriye yuko izo ncancu zishika vuba kugira ngo dutangure icyo gikorwa dukingire abo basanzwe bakora hajya ku mafrontiere, abakora mu bitaro birimo ubwo burere bw'ubuvuzi n'ababwiye.
banywanye bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,811, 9,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,400, 16,675, 17,530, 15,570, 530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 60,940, 9,170, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Dukubitire mu gihugu cya Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu kampi ya Nyarugusu zidogera uraro rw'abatari bake budashemeye. Ni mu gihe usanga umuryango w'abantu cumi uri mu kazo k'ibyumba bitatu gusa. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaragendeye iyo kampi ya Nyarugusu kwirabira icyo kibazo.
Ikibazo cy'uburaro ni kimwe mu bihangayishije zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu kuva mwaka w'2015. Ni mu gihe zashoboye kwiyagurira ayo mazu kubera kubura ibikoresho bisabwa gusanura amazu. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro cy'Amerika zivuga yuko hari abakiba mu mahema kandi bafite imiryango minini. Ibyo rero bikagira ingaruka mbi ku batunze imisore n'abigeme bakuze.
Nukuri igihe duhungiye twahawe inzu ntonto kandi ugasanga uhawe inzu y'imetra karorero nka zitatu kuri zitandatu kandi nazo benshi bafite gushika muri kino gihe, ariko ugasanga ufite umuryango munini nk'uw'abantu cumi, kandi muri abo bantu cumi harimo abana bakuze b'abahungu n'abakobwa. Rero byadutera ibibazo byinshi byaba mu kazi kangana gutyo uri kumwe n'abana b'abahungu n'abakobwa bakuze, ari naho usanga kenshi hava n'ibibazo by'abana benshi guca bajya mu bintu bitameze neza.
Baduhaye inzu ntoye mugabo ubatse mu nyuma bahenzo zihuze, nuko badutemberera kugira ngo kwizo nzo baduhaye ntidushobora kuzikwirwamo nkuko dufise nk'abantu usanga ari beshi cyane.
Jewe iyo kwajya amazu ngaha mu nkambi mbona ari ibintu bigoye cyane, kuko hari abubakiwe hari n'abatubakibume ngo simpunze. Ndabye hariho nk'ibice bimwe bimwe abantu batubakiwe amazu usanga kiri mu gatente yaje saronka mu 2015, n'abandi bubakiwe inzu nk'amazu namwamwe. Niyo mpamvu rero yabo warose inzu ntoyi bati sinumba ko yovuga ngo yaronse nto hari uwabuze n'iyindi ari mu gatente.
Kacu usanga rero ni ngorane kandi tudashoboye kurarana na papa canke na mama, twugusanga dufise nk'imyaka 17-18. Ivyo bintu biratubabaza cyane, umengo ntituricho kimwe n'abandi.
Ishyirahamwe NRD ryo rigenewe gikorwa cyo gusanurira amazu impunzi, ariko bivugwa yuko hari bamwe basanuriwe n'abandi bidoga yuko batarasanurirwa kuva bashitse mu nkambi. Igikorwa cyo gusanura amazu nticyoroheye impunzi kubera ibikoresho bisabwa atarakazi koroshye kubironkera mu buzima bwo mu buhungiro.
Bo nokuri biratugora cyane kugira ngo umuntu ashobore kwagura akazu kugira ngo arubikunda ronke ahashira abana, kuko bidusaba ingufu nyinshi ari nkuko gufyatura urashobora gufyatura ego, ariko bica bisaba ko uronka ibiti cyangwa ukarondera ihema, uburyo nabwo ntibuvyemera nta mahera dufise, bidutwara ingufu nyinshi kwa bamashirika nayo na icyo kibazo twarakiyatuye ntacyo badukoreye cyo kubyumvira ku bantu bafite imiryango minini minini ngo bagure batwagurira inzu cyangwa bakongera gahema. Usanga rero bidusaba ko tugurisha twatuniye turonka kagafuna twadushaza, hanyuma rero umuntu agaca yifunga mu kurya akarya rimwe ku munsi.
Kuvuga ko inzu imaze kuba nto umuntu ari yaranja akubaka agafyatura amatafari aho naho icibomoka kubera buzi bisakazo ntari buje mu ishyamba guca ibiti guca ivyatsi agiye bakamufatira inyuma caja mu gasho kaja mu buroko ntaco umuntu ashobora kwishoboza
biti bigwa inyuma y'inkambi naho ni habi ngiye nabi uhurirayo n'abajambazi yabicanyi canke abajeje umutekano bakagufata bakagukira nabi bakagufunga cyangwa bakagucamande amande ntuyaronka rero nibibazo byinshi bituma abantu benshi ro bahitamo kuguma mu nkambi muri uto tuzuri toto nyine babahawe naho baba bafite imiryango yarikwe kuronka ivyumba byabo nk'abana bakuze ariko bakemera bakabantu ko nyene mu kazu ka kimetro zitatu kuri zitandatu urumva kabari gatoya gose aho nyene bigaca bisaba ko acana hanze ntagacanamwe n'ukuri nibibazo byinshi duhura navyo iyo uri kura uriyumvira gusana kwagura inzu uhura nibibazo byinshi gose
kubwizo mpamvu basabishira hamwe mpuzo makungu gita ku mpunzi HCR na NRD rijeje amazo mu nkambi kubagarukirako
kucombona no saba ko nk'amashiramwe asanzwe akurikirana impunzi hacane cane UNCR ifadikanije n'amashiramwe yahaye ubuzi ko yoziraraba impunzi zose zikabaco kimwe kuko ari impunzi umengo yari bagiwe cane gose ko boza baratemberera abantu inzu ku nzu bakaraba ati uyu muntu ntakuye kubana naba bakabagaburira afise n'abana bakuze bakamupimira inzu naho yokubaka bakamuha n'ibisakazo
ico no basaba ubwa mbere nuko bo dutemberera bakatura nk'abantu bafise imiryango myinshi myinshi bakaraba nk'ahantu dutuye aho tuba kuko ngaho turafafitira ibibazo tukibaza mbere yuko abana dutaye batanatuzi hariho usanga hari abana bato bato kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 kuva ku myaka 5 gushika ku myaka 10 no kuva ku myaka 10 kuduga usanga umuhungu n'umukobwa batararana niyo mpamvu rero turiko turasaba kugira ngo baduhe nk'inzu zikuze kandi bibuke no kudutemberera cyane barabe twebwe batanguye kubakira mu nyuma biratubabaza cyane
nuko bokwama bumva kandi bakitwarika akamo tubatera abantu b'imiryango minini minini nibaduhongere uduwinguvu batufashe basa umuntu nyamba yogurisha twakogafu nubwo bushedza karonka ibiti amashyira hamwe na yadufashe akogahema kongere ko akazu k'abana pembeni muri iyo poroti tuba twarahawe agahema tugahabwe n'inshiri nicyo cyonyine no hanura ayo mashyira hamwe nta kindi
impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri zo hari zaronkeje inzu z'amabati n'abandi bahawe amahema muri 2015 na 2016 kuvubwo ntizirasanurirwa kandi naho imiryango yazo iguma yiyongera mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mu kanya gato turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho rikacyo bibutse makuru twashikije twabwiye cyane cyane ku byerekeye ibibazo by'abanyapolitiki mu Burundi ika umugambi wa nyapolitiki babahanze ugutabuka mu Burundi tukaba twaronse abantu bagira icyo bavuze kuri umugambi twavuze kandi no ku migambi ya leta y'u Burundi ugukinga kugira ngo ikiza cya Ebola cyadutse muri Congo ntigitandukire u Burundi Nchuti rero mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Mokbida yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka kandi dusubire tubibutse ku ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 hamwe no kwiragiye inshuti ya bose FM 88.3 turabashimiye rero cyuti mwese mugire amahoro n'umugoroba muzamwese.